Radio Indundi Culture amakuru mu kirundi
Baramukije mese abateza amatwi ibiganiro bya Radio Indundi Culture hakaze mu makuru tubateguriye havugwa muri korona mugoroba aya nayo tuyahere kuri singingo nkurunkuru zikurikira Abanyagihugu bazindukiye kuri uyu wa kane akorera uburongozi bwa komine Ntahangwa basaba gusubizwa mu kazi bemeza ko bahoze bakorera meri ya Bujumbura ubuyobozi bwa komine Ntahangwa bwo buvuga ko abo bantu utabazi kuko abari ku ntonde bahawe na meri ya Bujumbura bavuga ko bose ubu bari ku kazi Bamwe bamwe mu bashinga amateka baranegura ku gisata kijeje guteza imbere ikigazi mu Burundi OHP kitagira urwego nshingwa ntwaro mbere rutanga amasoko bidaciye mu muco ivyo bakaba babishikirije umushikiranganji mu vyajeje harimo uburimyi mu gihe yari umutumire kuri uyu wa kane Abanyagihugu barangurira imirimo yabo y'uburimyi mu myonga yo muri komine Muhanga intara ya Butanyerera bavuga ko bafise ikibazo cyo kuronka ubwiherero mu gihe bari muri ivyo bikogwa n'andi ni mukanya aya makuru muri komine ashikirizwa na Jota Miratuzi barira mpinga bw'ivyuma na Mathieu Habona Yesu
Radio Indundi Culture
Abantu babiri baritavye imana uwundi arakomereka mu isanganya ryabaye ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu ku ibarabara ry'igihugu inomero 11 ku mutumba Butare muri komine Makambi ntara ya Burunga amakuru ava hijyo sanganya ryabereye yavuga ko ikimodoka cishye hamwe buseko cari gipakiye amabuye kivuye mu gihugu ca Tanzania cagize ingorane zo gukata gica kigwa ku mukenyezi yari kararengana ca yitaba imana ubwo nyene hamwe n'umudereva wacu umukomvayere nawe akaba yarakomeretse abo bitavye imana bakaba baciye bajanwa mu buruhukiro bw'ibitaro vya Makamba wakomeretse nawe acaja kuvurirwaho nyene aho hantu hitwa ku kitumva bikavugwa ko hama habereye amasanganya gahitana abantu n'ibintu mu ntwaro no mu gipolisi bakaba basaba abagendesha ivyuma kuhaca biyubara kuko hasanzwe haduga cyane hakaba ari inkuru dukesha mugenzi wacu akora mu ntara z'umanuko Serge Sindayigaya Abanyagihugu bavuga ko bahoze ari abakozi ba meri ya Bujumbura bazindukiye ku biro vya komine Ntahangwa basaba gusubizwa mu kazi aba bakozi bavuga ko batakaje akazi mu gihe haba intunganyo nshasha y'intwaro barungikwa gukorera muri komine Ntahangwa ariko batakiriwe abo bakozi basaba gusubizwa mu kazi kandi bakanaroswa agahembo kuko muri iki gihe bavuga ko babayeho mu buzima butoroshe uburongozi bwa komine Ntahangwa bwo burahakana ko abo bantu bubazi ido nido kuri no nkuru na Odilo Nkejimana
nkuko bivugwa na bamwe mu bo twasanze ku mugwa mukuru wa komine Ntahangwa intara ya Bujumbura bavuga ko bahoze ari abakozi ba meri ya Bujumbura byose byatanguranye n'intunganyo nshasha y'intwaro mu gihugu bituma uburongozi bw'intara ya Bujumbura bubarungika mu mpera z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi na gatanu gukorera muri komine Ntahangwa ariko basanga nta kazi bahafise
baratura abakozi nyene twara dukora muri meri baca batuzanaga mu makomine nkunga mu Ntahangwa hari abakozi bashaca bangaje kandi abari bakora muri meri bataronka akazi
turungitse mu makomine badukuye muri meri
kuva
mu 28 z'ukumunani bashe badushira mu makomine intunganyo twari twayimenyeshejwe mugabo vyari mu gifurifuri babikoze ukuntu bidasobanutse kuko nushobora kurungika abakozi utarungitse d'abord les compétences nk'ubu wenda dufise ivyo dukora hariho abakiri muhira
kuva ico gihe abo bavuga ko bahoze ari abakozi ba meri ya Bujumbura baremeza ko bagumye bitura uburongozi bwa komine Ntahangwa kugeza n'ubu batanyisha bararonswa
maze kudukoresha inama akarenga gatatu atubwira yuko ibintu byugariye ngo message barindire intunganyo nshasha umushikiranganje azoba ngo kugira bacangure abazohembwa na police publique n'abazohembwa na commune
kubera ubuzima babayemo muri iki gihe atagahembo baronsa butoroshe aba bavuga ko bahoze ari abakozi ba meri ya Bujumbura basaba kuronsa bakorera nk'uko bari babyemerewe
kandi usaba yuko cyambere baturose ubuzi nta n'umushahara duhembwa umva amezi atanu yose urabye nk'abantu baba bapanze abantu bigisha abana bica bigorana
twavuye tubaza mu burongozi bwa komine Nangwa kwico kibazo bakizi ariko nabo barabihakana bavuga nyabuna kwa abantu batabazi kandi batarigera bitura uburongozi bw'iyo komine. Masudi Nyabende umunyamabanga shingwa bikogwa ntayegaizo wa komine Nangwa aremeza ko abaje bava muri meri ya Bujumbura bagera ku 243 bose bari ku kazi muri kino giha muri iyo komine agahamagarira abafisi kibazo kugishikiriza komine
abakozi batonde badakora nibaza ko tutabazi kuko abakozi bose dufise ngahi wacu ko baduhaye tuzi ko bose bari ku kivi nta muntu araza kwitura komine kuri ico kibazo je ntawe ndabona none umuntu nimba ari umukozi wo ngaha ntaze kwitura komine ama nama kugukuri kwana ni yaza tuzomwakira muga gushika ubu nta muntu twari babone kuri ico kibazo
hambavu ya 243 barungitswe gukorera muri komine Nangwa hari nabandi baba ba 250 barungitswe bavuye gukorera mu zindi komine za kera ubuzigizi yo komine nyene ya Nangwa.
Bamwe mu bashinga amateka baranegura ku gisata kijeje guteza imbere ikigazi mu Burundi OHP kitagira urwego nshingwa ntwaro hamwe nuko itangwa ry'amasoko ritajamwo umuco. Ivyo babishikirije umushikiranganje mu vyajeje harimo uburimyi kuri uyu wa kane mu gihe yari umutumire mu nama nshinga amateka kugira ngo agire ico ashikirije ku cegeranyo cakozwe na Sentare yo kubahiriza amatungo ya leta ku ntunganyo y'ico kigo ca leta. Abo batwe n'abanyagihugu bavuga kwivyo kwivyo bituma haba ubunyonyezi muri ico kigo. Umushikiranganje kari niyambarusha Imana yijeje abo bashinga amateka ko urwego nshingwa ntwaro rugiye gushigwaho nayo mu vyo gutanga amasoko hasaba abarongoye ico kigo asaba abarongoye ugo rwego kubahiriza amategeko. Dieudonne niyanzigamiye akurikiranye inama nshinga amateka y'uno munsi.
Ikibazo cy'urwego nshingwantwaro rutari muri ico kigo ni kimwe mu vyerekanywe nabo batowe n'abanyagihugu ko kiri mu bituma ico gisata kidatera imbere. Uyu yibaza ico bacinyegeje inyuma.
Icishije inyuma nta ukizi kubona ama conseil d'administration ati bakujaho kuko no ngaha turabona ko le conseil d'administration ngo no fonctionne plus.
Umushikiranganyi mu vyajejwe harimwe uburimyi mu gihe arumutumire muri amashinga amateka bwa gice ashikirije ku cegeranyo cakozwe na Sentare ijejwe kubahiriza amatungo ya leta kuko ngene ico kigo gitunganijwe yemeza kutunenge tutabuze. Kari nimbarusha Imana havuga ko ibisata bitagira urwego nshinga ntwaro agiye kubisaba kugira ngo rushigweho.
Nkaje umushikiranganyi na Jesino Videha ndabona yuko haragiye ha utunenge nkuvuga ngo kimwe kidafise ubukibazo yagikoze ayo marake nje kituma kuze ati nitera kine cyo twabere kugira ngo ivyo bibazo bagiye barerekana bitoregwe inyishu ngiye kuzora yuko kuba urwego nshinga ntwaro aho tutari tubisaye kugira ngo ushobore guhamba.
Abo bashinga amateka kandi bagarutse ku itangwa ry'amasoko ritarimwe umuco muri ico gisata ca leta.
Muri kicegeranyo tubona yuko abayobozi ba OHP batanga amasoko uko bashatse. Ibi rero je nica nibaza yuko inyegeje inyuma ibintu by'ubunyonyezi societe mugufa tangura gufa muri organisation no gutanga amasoko.
Umushikiranganje kare nimbarusha Imana aharerekana ikigiye gukogwa.
Yavuze kandi tituravye amaraporo abayobozi ba OHP batanga amasoko uko bashaka. Ndibuka turi kumwe na commission bakoranye kuri iki gikogwa twabibonye turavuga tuti ivyo ari byo byose harinda kubihinduka kugira ngo itangwa ry'amasoko ribe nkuko bitegekanijwe n'amategeko. Twaranavyemeye yuko tugiye kubafasha kugira ngo itangwa ry'amasoko rikurikizwe amategeko.
Ico gisata ca leta cishinze guteza imbere kigazi mu Burundi OHP cashinzwe mu mwaka w'1999 aho cari kije gusubirira ishirahamwe ryitwa Societe Regionale de Développement mu rurimi rw'Igifaransa cashinzwe mu mwaka w'1978 gushika ubu ico kigo kikaba gifise imirima y'ibigazi mu gihugu iri ku buringanire bugera kuri hegitari 43,000.
Abanyagihugu barangurira imirimo yabo y'uburimyi mu myonga yo muri komine Muhanga n'intara ya Butanyerera bavuga ko bafise ikibazo c'ukuronka ubwiherero mu gihe bari muri ivyo bikogwa. Basaba rero abajeje intwaro n'amagara y'abantu gushira utuzu twa surwumwe mu micungararo y'iyo myonga mu ntumbero yo kwikingira indwara ziturutse ku isuku rike. Aho mu ntara ya Butanyerera twakura mugenzi wacu Yohani Nahimana.
Abanyagihugu bashikiriza ico kibazo cyo kubura utuzu twa sugumwe n'abarangurira ibikorwa byabo mu mwonga batunganije n'umugambi Prodefi. Filimino Nahimana jejwe gukurikirana ibikorwa muri uwo mwonga amenyesha ko abarimyi bashika 1,000 aribo bahurira muri uwo mwonga ugizwe n'imyaba y'ababa 20 ariko hakaba mu micungararo yaho ataye ibanza by'ubwiherero bihari. Muri ico gihe ngo abarimyi baca baja kwiherera mu binywabi abandi bakagira ingendo zirezire baja gusaba ubwo bwiherero mu mihana ihegereye kuri ivyo agasaba bajeje intwaro kubaka utuzu twasugumwe ku nkengera z'uwo mwonga kugira nihave ibintandaro yo guterwa n'indwara ziturutse ku isuku rike kuri ico kibazo Annonciata Niziyimana musitanteri w'iyo komine ahamagarira ubujejwe amagara y'abantu muri iyo komine kubakisha utwo tuzu biciye mu bikorwa rusangi ibikoresho bizoba bikenewe ngo intwaro ikazobibaronsa mukamenya kandi ko ikibazo cibura ry'utuzu twasugumwe rivugwa no ku isoko rya hitwa heta iyo naryo rikaba rivutse vuba muri komune kanza y'intara ya Butanyerera Jean Nahimana kuri radio Indundi Culture
ikibazo cisukurike ni kimwe mu vyagarutswe ko na bamwe mu bajejwe intwaro zo hasi mu nama y'umutekano bagiranye na musitanteri wa komine Rumonge kuri wa gatatu aho mu Rumonge nyene musitanteri w'iyo komine yaraneguye ahatagira utuzu twasugumwe haca saba barongoye amazone baraho kubogira icegeranyo cyatagira utwo tuzu kandi ko bogendera ibice bitandukanye by'uburere barongoye banahimiriza gushiraho utuzu twasugumwe dukwije ibisabwa ino nkuru tubibaza Claire Kankundi
Bamwe mu bari bari muri iyo nama na musitanteri wa komine Rumonge kuri uyu wa gatatu bimwe mu vyo bagarutse ko ni kijanye n'isuku aha bakavuga nk'imihana n'amashure
isuku n'isukura ni kibazo n'ahantu hari abantu barenga ibihumbi bitanu atatu alete nini bafise ni hari nashaka ko mwoja kuharaba mukarungi kumuduga uvidu urejaja anu igire bini bikore neza abanye shure ibice 90 kuidani amatu alete na amaza afise aliko buzima aliko kazoza ke ndagusabe ushio mugambi amashure yose baruma amaza
Musitanteri wa komine Rumonge Augustin Minani yaraneguye ahatagira utwo tuzu nko mu mihana mu mazu y'uburiro canke ububare aho yaciye asaba abarongo ya mazone agize iyo komine kumwicegeranyo caho
mwiyumviye muri 2026 umuntu acituma mugahinga muri apolo dukeneye mududuha muduhe imiryango idafise ubudu bwa sugumwe muduhe ni raporo amazu y'uburiro ya maresora ububare atagira ubudu bwa sugumwe byamenye kwabaho
ikindi musitanteri wa Rumonge yasavye abarongo ya mazone ni kugendera ibice bitandukanye bigize uburere batwara aho basanze hatagira utuzu twa sugumwe babakebure bashire utumeze neza
bo bahwa mu rwego rwa mazone mwe mankadira imitumba kandi ndogoze muri hano kuri imitumba yindira abumutwara zamurikisha abantu bagira gatwareta ari umuntu cyangwa ayimbe kinogo atari igiti kimwe ibiti bibiri bazoba ngo ejo ngo mana yakubuyeyo ega ari ibintu mwebwe mukwiye kwigisha k'indongozi indongozi murikira n'umuco murikira abandi ukambwira uti mushinga wewe nuko tukwemera iwe simeze uko ukamwara ati gira wese meze neza
iryo sukurike rivugwa muri komine Rumonge mu ntara ya Burunga gyaratumye indwara yakorera iteba kuhava mu mwaka w'ibihumbi 2025 nko ku mutumba Rutumo uri muri zone Minago musitanteri Augustin Minani ashikiriza ko iryo teba ryavuye ku uwo mutumba utagira utuzu twa sugumwe abantu baho bituma mu gahinga
Radio Indundi Culture
Amakuru twateguriye arabandanya ubuyobozi bwa komine Ntahangwa mu ntara ya Bujumbura bumenyesha ko bugiye gushiraho abakozi babwo bagiye kuza baratwara indangamuntu z'abashaka gusinyisha ku ikomine mu ntumbero yo kubapfunyiriza urugendo Musitanteri Alexis Havyarimana hamenyesha ko basanze abanyagihugu batariko baroroherwa kuko iyo komine ubu yagutse aho babwirizwa kwishikira ku biro vya komine tumukurikire
nuko amategeko abitegekanya ari mu itegeko igenga makomine ukeneye karanga muntu ayisabira kuri zone ayisaba ama munyuma igaciza kuri komine igasinya ico gikorwa rero kiriko kiragora bene gihugu uravye kugene komine Ntahangwa ari nini irakutse mugabo tuba turitunganya imisiri imbere kuburyo umwene gihugu atazosubira kuruha ufashe nk'akarorero umuntu wo muri Nyambuye yasabye karanga muntu kuri zone yagize demande agaca afata kanya akayizana ku komine arigiye asanga musitanteri tari hari ari nk'umuntu yafatiri uyu mwene gihugu uravye itike aba yarishe nini arishe itike nini kugira ngo aze garuke kandi murabona yuko bivuna mu ndinganizo rero turiko turakora kandi twabitanguye twategekanije yuko turondera abo tugukwita abakusi turindiriye ko mu ntara baduha amamoto uburyo haba abantu b'abakozi ba komine na kabiri mu ndwi bagenda muri ayo mazone bakaza babimanukanye basubiyeyo gutora ibindi bagenda bajanye ndagamunzi bazamase gusinya aho zo turo turavunira urugendo mwene gihugu uko biri n'ukuri bararuha ukaba muzi neza yuko ukuyunguruza ubu kuzinje kataje gusinyisha karanga muntu agasanga mustaneri siyari yafatiri gusubira kana kagaruka ica bimuruhisha abibona yuko akiri akabazo mugabo vuba tuzokusura kuzindi impapuro zitangwa wo ntangorane zihari izo mpapuro zose zitangirwa muri zuru kiretse urupapuro rumugonye rya attestation de bonne conduite VMS ubwo mustaneri asinya
yakabaye ari mustaneri wa komine Ntahangwa Alexis Habyarimana ihuriro ry'amasendika akorera mu gisata c'indero FENASEB riranegura ingingo ziza zirafatwa n'abategetsi bamwe bamwe ziba zitizwe neza Antoine Mbanumaro ngo iryo huriro atanga karoro k'ingingo itegeka abanyeshuri bo mu ntara za Buhumuza na Gitega zo kwambara ibirato bifunganye hamwe n'amashesheti yera hamwe n'izitegeka abakorera mu gisata c'indero gutanga intererano zo kubaka inyubako zimwe zimwe zitandukanye za leta tumukurikire
ingingo zimwe zimwe ziriko zifatwa n'abategetsi ku nzego zitandukanye birashobora guhungabanya igisata c'indero kuko zitaba zizwe neza n'inkingingo zafashwe n'ababura amatari b'intara za Buhumuza na Gitega shinga imyambaro abanyeshure bategekwa kujana ku mashure bambaye ibirato vyugaye n'amashesheti yera abo bategetsi ntibibuka ko hari imiryango ikenye ivyo rero bishobora gutuma ibitigiri vy'abana baheba amashure vyiyongera iruhande y'ingingo zifatirwa abaregwa hari n'izindi zifatirwa abigisha n'abandi bakorera mu gisata c'indero aho usanga batangishwa agasakisaki amafaranga y'inyuko z'amazu yo gukoreramwo n'ibibuga by'inkino ubuhoho abakozi bose bagiye kuja barambara za uniforme z'ibitenge ibi byose bikogwa abafata ingingo biyobagije umushahara w'intica ntikize uronswa umukozi wa leta uri kuratuma abigisha n'abandi bakozi bafite igihugu baja kuronderera ubuzima hande mu runani rw'amasendika yo mu gisata c'indero n'inyigisho mu Burundi FENASEB dusaba abategetsi gufata ingingo babanje kwiyumvira neza inkurikizi zishobora gutera kuko bashobora gusanga ibihuha biriko birahuhuka igisata c'indero coco gisanzwe cugarijwe n'ibibazo byinshi nibareke kuja barongera ingorane mu zindi
Bijanye n'inkino inkino zo gusubiriza mu higanwa rikuru ry'umupira w'amaguru mu Burundi ziratanguraho bukera Burundi Sport Dynamic zo kwakira Big Green Farmers ku kibuga urunani muri komine Cibitoke intara ya Bujumbura izindi nkino zindwi ya 16 zizoca ziba ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana harimo n'uruzohuza imigwi ibiri isanga igisagara ca Gitega Flambeau du Centre uza ku mu kibanza ca gatatu hamwe na Musongati iza mu kibanza ca kane ku rutonde igice ca mbere cihiganwa cari carangiye umugwi wa Aigle Noir wo mu ntara ya Burunga ariwo uza mu kibanza ca mbere igakurikirwa na Bumamuru nayo Big Green Farmers ikaba iza mu kibanza ca nyuma ku rutonde nino ngaha rero turangirije amakuru twabateguriye ndabashimiye mwebwe mwese mwarimu yateza abiri Shimire Mathieu habona Yezu yafashe muhinga bw'ivyuma haya makuru mu rekomendashikirizwa na Jota Miratuzi mubandanye mugira umugoro wa mwiza mwese murakoze